n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi, mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana, nije ndongoye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma yayo turabashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki, tubaye turabaha ikaze. Dutangura ibiganiro by'uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Aloyize, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko imigenderanire hagati ya Amerika n'Ubuyapani ikomeye cyane, kandi ko ari urufatiro rw'amahoro mu karere ka Aziya y'ubuseruko. Ibyo Perezida Trump yabishikirije mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe ari mu rugendo rw'iminsi ibiri hano muri Amerika. Abe yatangaje ko mu byo atekanya kuganira na Perezida Trump harimo gupfundika amasezerano mashasha ku bijyanye n'ubutunzi hamwe n'urudandaza hagati ya Amerika n'ibihugu bihurira ku ibahari Pacifique. Muni mu gihe Perezida Trump yari yatangaje ko imigenderanire yose y'urudandaza itegerezwa kungana hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Abe avuga kandi ko Ubuyapani bwari bufise amakenga menshi ku byari byaratangajwe na Perezida Trump. Ibyo ngo ni ibijyanye n'uko Amerika izosokora mu masezerano y'urudandazwa hagati y'ibihugu biri ku ibahari Pacifique. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani yatangaje kandi ko yizeye ko hagiye gushinga umugambi wo kuduza ubutunzi hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Mwamenya ko umubonano wa Perezida Trump na Shinzo Abe ubaye uwa kabiri Perezida Trump akoze kuva atanguye amabanga y'umukuru w'igihugu inyuma y'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yari yagendeye Amerika mu ndwi yahera. Muri Angola abategetsi batangaje ko abantu bashika kuri 17 bahitanywe n'umuriro wadutse ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu buraruko bw'igihugu. Abategetsi bamenyesha ko handi hari abatari bake bakomeretse mu gihe bariko baragerageza gusohoka bahunga uwo muriro. Iyo mpanuka yabaye kuri wa gatanu mu gihe hariko haba urukino rwahuza imigwi yo mu gisata cya mbere. Imenyeshamakuru bikorera aho muri Angola byatangaje ko abaharugwa amajana bakomerekejwe n'umusunikano wabereye muri umwe mu miryango baciyemo bahunga. Perezida José Eduardo dos Santos wa Angola yahogeje imiryango y'ababuze yongera asaba abategetsi gukora amatohoza ku cyateye uwo muriro. Ishirahamwe mpuzamakungu ryifatikanije n'abategetsi ba Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bateye akamo kuri uyu wa gatanu ko gusaba imfashanyo y'amafaranga angana n'imiliyoni 748 z'amadolari. Iyo mfashanyo igenewe abanyagihugu bugarijwe n'ingorane barenga miliyoni 6. Uyu mwaka imfashanyo yasabwe irenze ibice 8% by'amafaranga yari yasabwe mu mwaka uheze w'2016. Jens Larke, umuvugizi w'ibiro bijejwe imfashanyo OCHA mu mfunyafunyo, avuga ko iyo mfashanyo igenewe abantu basinzikajwe n'intureka batagira icepfo na ruguru. Larke yamenyesha kandi ko ibice 60% by'imfashanyo bihabwa abanyagihugu bo mu buseruko bwa Congo, yamara ko n'utundi turere tubangamiwe cyane. Amafaranga yasabwe atekanywa gukoreshwa uyu mwaka w'2017. Abategetsi ba ONU bamenyesha ko ari ngombwa ko haba gutunganya imigambi y'iterambere izoshirwa mu ngiro mu myaka iri imbere. Ishirahamwe ryitaho impunzi ku isi HCR ritangaza ko impunzi zishika ku 68,000 zituruka muri Sudani y'ubumanuko ziri ku butaka bwa Congo. Amashirahamwe y'abagiraneza amenyesha ko ari mu gikorwa cyo kugarukira ku banyagihugu bo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria bugarijwe n'inzara. Abategetsi bamenyesha ko abantu baharugwa mu mamiliyoni bugarijwe n'ikiza cy'inzara. Intambara zadutse aho mu buraruko bwa Nigeria kuva mu 2009 umugwi w'iterabwoba Boko Haram utanguye gukora ibitero muri ako karere zavuye zitandukira n'ibindi bihugu bibanye ari byo Niger, Cameroon na Chad. Ibihugu bitandukanye byarakoranye mu kurungika inteko zijya kugwanya Boko Haram. Ubu bivugwa ko ibitero bikamakomeye byahora bikogwa n'uwo mugwi bisa n'ibyaheze. Yamara bigavugwa ko hari ugwaruka rugikoreshwa mu gukora ibitero by'abiyahuzi. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho imfashanyo ryitaho ibifungurwa n'uburimyi FAO rimenyesha ko hari igitigiri kinini cy'abanyagihugu batizabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Iryo shira hamwe rivuga kandi ko abanyagihugu baharugwa ku mamiliyoni ku miliyoni 5 bugarijwe n'inzara. Ayo mashira hamwe agasaba amakungu intererano y'imiliyoni 20 z'amadolari kugira ashobore kwitegura gufasha abo banyagihugu kubijyanye n'uburimyi. Inyuma y'imyaka 3 Sudani y'umaruko yugarijwe n'intambara, abanyagihugu bashika ku miliyoni n'igice barataye izabo bahungira mu bihugu bibanye. Icyo kibazo cy'impunzi giharugwa mu bibazo bikomeye ku mugabane wa Afrika, kikaza ubwa gatatu mu bijyanye n'impunzi inyuma y'ibihugu bya Syria na Afghanistan. Ni mu gihe abarenga miliyoni 2 bari mu makambi y'impunzi hagati mu gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ya se rivuga ko abanyagihugu batizabo bivuye ku gutinya imigwi yabitwaje ibigwanisho hamwe n'ibibazo by'inzara byugarije igihugu. Haseri imenyesha kandi ko umugambi wayo ari ugufasha kandi imiryango yakirizo mpunzi, bivuye ko nabo nyene baba ari bantaho nikora. William Spindler, umuvugizi wa HCR, avuga ko ibibazo byugarije Sudani y'umanuko bisa naho ataho biriko birajya. Akavuga ko kubona igitigiri cy'impunzi bituma akavuga ko kubona igitigiri cy'impunzi bituma nibikenerwa n'ukubafasha byiyongera. Spindler asaba amakungu gutanga ifashanyo y'imiliyoni 782 z'amadolari kugira bashobore kugarukira ku banyagihugu bugarijwe n'ibibazo bitandukanye aho muri Sudani y'ubumanuko. Naye muri Irani, abanyagihugu harugwa mu mamiliyoni bihereje amabarabara mu mpande zose z'igihugu mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 38 yo kwiganzira kwa Islamu.
Turashimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri uyu mwanya naho mukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Intumuko ivuye kuvya amamashini asya ni intandaro y'ingwara z'uguhema nabi nka asima n'igituntu. Ibice 20% by'izo ngwara ku bakora umwuga wo gusya ziva ku ntumuko, nk'uko bimenyeshwa n'igisata cita y'isuku n'umutekano w'abakozi CHEST co mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu gihugu c'u Bufaransa. Vyongeye barabangamigwa n'ibicurane, ivyo bituma baguma basamura bakagira n'ububabare mu muhogo nk'uko ico gisata CHEST kibandanya kibimenyesha. Ugwamo gw'imashini nago rurabinkwezi y'amarere iyo umuntu arumazemwe umwanya muremure, rutumagira ingorane zijanye no kumva. Vyongeye ruratuma n'umuntu yumva asa n'uwurengewe akanatakaza gukurikirana neza ivyo ariko arakora, nk'uko bimenyeshwa n'igisata kijejwe akazi mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States Department of Labor. Muri rusangi abantu bagera ku miliyoni 360 bari bafise ingorane zijanye no kumva, nk'uko OMS vyerekana mu cegeranyo cayo co mu mwaka uheze. Amasanganya atandukanye arashikira basi mu gihe basamaye, na cane cane bivuye ku buruhe. Atwovuga nko gucika intoke mu gihe bariko barenyegeza ivyo bariko barasya, rimwe na rimwe n'amaguru aracika bivanye n'uko imashini ikoze. Kubafise imishatsi miremire, imashini ishobora kuyica iyo umusyi ari kugikogwa, nk'uko bimenyeshwa n'ikigo cita isuku n'umutekano w'abakozi CHEST co mu gihugu ca Canada. Tumenyeshe kandi ko ubuzima bwose bw'umuntu bushobora kuhasigara. Ivyo bishika mu gihe imashini yagize isanganya igaturika, nk'uko CHEST kibandanya kibimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi, turabira hamwe ibijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya. Kuri mikro muri kumwe na Raisa Lilian Inamahoro. Mukwinjira mu kiganiro nyezina, umviriza ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo muri zone Kinama iri muri komine Ntahangwa. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, rutubwira icokogwa kugira abakoresha insyo birinda ingwara ziturutse ku mwuga bakora. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Bogenda bakarondera amata ku bantu aboneka cyane cyane iminsi yose bakaza barayafungira iyo bahejeje ako kazi cyangwa iyo batangiye.
nk'abantu bakoresha bajya abantu bogerageza kubaha nk'amahera kwiye kubera banduriraho n'ingwara nyinshi
bakuye kwambara inkofero yonyene bakuye kugura maske ifuka umunwe bakabona gukora neza kugira ngo kumbure bishobore kugabanuka
boza bari yubara bakaja kuza kwa muganga kwipimisha baraba ingwara bo bakuye muri ibyo bintu
kambere honyene imbere yuko bakora uwo mwoga bakabanza bakaronka umuntu abigisha ukuntu mwoga bawukora
borondera mujya buntu bashira ku munwa kugira ngo biga bitumuko bize birabatumukira
abakozi n'abakoresha bakwiye kwitwararika ivyambagwa bifasha mu kwikingira ingwara n'amasanganya aha twovuga kwambara amasarubeti inkofero hamwe n'amarori nk'uko bihanungwa n'ikigo cita isuku n'umutekano ku kazi CCEST co mu gihugu ca Canada abakoresha imashini basabwa kandi kugira isuku aho bakorera igihe bahejeje gukora canke imbere yo gukora nk'uko ico kigo CCEST kibandanya kibihanura ikindi bo kwijukira kandi n'ukuja mu shira hamwe kuko byotuma boroherwa nko mu kwivuza hamwe no guharanira uburenganzira bwabo nkuko bihanurwa n'ibiro bijejwa kazi ku isi Beite byongeye boshiraho n'amategeko yorohereza abakozi nkuko Beite ibandanya ibihanura kugira twumve neza ibijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya tega amatwi inkuru mugenzanje ala ivirankunda adutohoreza mu gisagara ca Bujumbura
umuko yo musyo iratera ingwara zitandukanye kubazikoresha aha twovuga nk'ibicurane igitundu nkuko bamwe uwo twaganiriye tubasanze muri zone Kamenge iri muri commune Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura babitwiganiriye vyongeye abakoresha insyo umushatsi n'ivyambagwa vyabo bihindurwa niyo ntumuko itewe n'ivyo bariko barasya nk'ubududu ibigori amasaka n'ibindi nkuko twavyiboneye ivyo kandi biratandukira abaje gukubisha ivyabo mu gihe bategereye kure izo nsyo uburuhe butavanako gabakora akazi ko gusya ahanini bufatiye kukuguma bunama kenshi bayora ibikenewe gukubishwa kubw'ivyo Felicien Shimirimana umwe mu bakoresha insyo yamana amagara make
aka kazi nako nako mu ruho ingwara uburyo yamfata urabona nk'uri kurahura bena biba biriko biratumuka urapfunga ipepa urekuye zose bitera byongera indani byose
abakoresha insyo bahembwa agashahara gato kari hagati y'ibihumbi 15 na 25 buri kwezi ivyo bigatuma badashobora kubungabunga neza umubiri wabo kandi basanzwe bakoresha inguvu nyinshi muri ico gikorwa nkuko Renova na Kirutimana abitubwira ukwivuza bibi kibazo kitoroshe na cane cane ko arinda gutabaza incuti n'abagenzi Renova na Kirutimana umwe wasanzwe akora akazi ko gusya aratuyagira
umwogambo nogoye hakomere rogumukora ka musura kiso nakwaye shukurana no mugenzi numva aka kazi ntikoroshe basa
abacimpande y'izonsyo barengana banyaruka bakirinda kandi no kuzegera nyifato mweniyo yibonekeza bivuye ko batinya intumuko yifu ko yobaja ko na cane cane kuvyambagwa vyabo ikindi tutokwibagira n'ugwamo gw'izonsyo rutuma bumva ko amatwi yabo ameze nk'ayazivye nkuko inkuru dukura mu bantu batandukanye begereye izonsyo zivuga vyongeye n'abantu ubwabo baje gukubisha baririnda kuguma hafi y'insyo mu gihe batarashikirwa kugira ngo amagara yabo ntasinzikare Christine Gahimbare kwasanze yaje gukubisha ubududu aritanga ko akarorero
cyenomoko diratomoka gasanga zakononye ku mubiri ugasanga zatera ingwara
tumenyeshe ko insyo nyinshi usanga zegereye imihana yahaba abantu inkurikizi ku magara yabo no kudasinzira neza no kwama bagwara ingwara zifatiye ku bicurane nkuko tubibwigwa na Claudine Kamikazi aba muri quartier Kavumu ya zone Kamenge ico baye ciza nuko izo nsyo zoshigwa kure y'abantu ivyo zoheza bigafasha imijyango kuruhuka no kutaziba matwi bivuye ku nduru z'izo nsyo nguko uyo mukenyezi abandanya tera kamo. Dutega matwi Claudine Kamikazi.
Sasita ni dutora gatiro kuko rugumaru hinda chane. Insyone za zikwiriye kuja mu mihana y'abantu bari bakwiriye kuzirondera ikibanza ukwazo. Kandi isoko mugabo kure yaho.
Ukudatomokegwa ku mategeko agenga ko kazi niyo mvo nyamukuru ituma ingingo zibereye zidafatwa mu bijanye n'isyo naho biruko abegereye izonsyo batumigwa kubimenyesha intwaro mu gihe babonye neza ko zibangamiye amagara yabo. Godelive biruhiye umunyamabanga wa zone Kamenge atera ko kamo kuko amategeko agenga ko kazi ko gusya atarabanyura bikwiye ivyo vyoca mu kwitura abatwara amakartier kuko aribo bama hafi y'abanyagihugu mu kibano. Godelive biruhiye umunyamabanga wa zone Kamenge avuga ati
korwa mu makartier tegeko ryo bari hari twebwe kenshi nta banyagihugu baza kutwitura iyo myidogo tuyumve kumbure bo babitura nk'ababarongoye hasi fate nk'abashe budukartier nabo barafise ukuntu bace babatunganiriza twebwe ntibaraza ngo batwiture kenshi usanga izo murezegereye inzu abantu babamwo ugasanga rero nk'ibyo bintu ni bintu bitajanye nyene ko byo bana imyidogo ye ntibura ku munyagihugu
ukugira intonde no gufata ingingo zo guhagarika insyo canke ibikorwa byose byonona amagara y'abantu bibera hegereye abantu nakamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonya nganda sida.
Amareta n'amashira hamwe yigenga yogira uruhara kugira boroherwe mu kazi. Amareta yoshira amategeko agenga ikoresha ry'amamashini kandi kanakurikirana ishigwa mu ngiro ryayo nk'uko bihanurwa n'ishiramwe rijejwa kazi ku isi OIT. Muri iyo ntumbero hohagarikwa ikoreshwa ry'amamashini yose n'amahinguriro bikora bidaciye mu mategeko. Ivyo vyoheza bikagabanya inkurikizi mbi ku magara y'abakozi nk'uko OIT ibandanya ibihanura. Amashirahamwe yigenga nayo yofasha amareta mu gukurikiranira hafi bijanye n'igisata cyo gukoresha amamashini kugira abagikoreramwo bakore borohewe. Kugira twumve neza ibijanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya, tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga Leonard Bivahagumye icegera cy'urongo ibitaro byitiriwe umwami Khaled, akaba n'umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira ku mutwe no mu muhogo. Aganira na mugenzi wacu Alain Yves Irankunda.
Muganga Leonard Bivahagumye ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ibihimba bikarigwa n'intumuko iva munsyo vyo bari bihega muganga.
Rero biratera ingorane ku bihimba vyo ku mutwe, ariko muri rusangi ibihimba vyihemero vya bitumbereye aha ku mutwe no mu izosi vyaba no kubandanya mu maha.
Abaca hafi y'izonsyo canke ababa hafi yazo barabangamiwe nabone.
Hariho abahaca bagiye gusyesha gusa kumbure ivyo biba ivyo umwanya mutoyi, hariho nka police bita ko ari aigu, ariko aba nabandi babibamwe kubera abama bikoreramo nico two kwita pollution chronique mu bama bahema ivyo igihe nka cyose. Ivyo rero biraheza bikabatera ingorane mu bihimba byo mwihemero biri ngaha ku mutwe koko no mutundi dusaho turi ngaha mu ruhangwe utwo bita masinus, ariko no kubandanya mu bice byihemero aho twita mu maha.
None abantu bikingire gute?
Abantu batereza kwikingira ivyo bintu byose byotsana ingorane z'amagara bivuye kuri ako kazi, nacyo gituma rero umuntu ahema ivyo bintu igihe adafashe ico to kwita uburyo bwo kwikingira ngo agabe kugira ngo akore ako kazi yikingiye, kubera ariyo ngorane ashobora kugira ingorane atereza kuyigira nyine. Ari inzyo za kera zavugana cyane hoho ingorane zatera atari ivyo vyihemero ku kirundi tukuvuga ko ari mugwamo gwinshi yatereza gukingira n'amatwi kuko byashobora gutuma atumva. Ubu hariho inzyo novuga izibita electric zivuga bukebuke umuntu yo kwikingira ivyo vyo guhema, ndanovuga yuko yo kwambara bijya bita mask ko kwita nk'akayungiro kugira harengane mwe mu nziza gusa.
Muganga harabanywa n'inzoga canke amata baziko bariko barikingira, umuco wubaha n'uyuhe?
Birababaje biteye igongo. Ico no bivuga ko nuko atari byo, kubera unyoye inzoga kiretse yuko atari n'ikintu abantu basanze bahanura kwa muganga ntacyo vyokingira. Amata no kuri umuntu yanyoye nta kintu akingira mu bihimba vyihemero ku bintu umuntu aba yahemye, kubera ivya hema si biba vyinjiye mu nzira y'injya no kwita tube digestif, ariko biba vyagiye mu bihimba vyihemero ntacyo amata aja gukingiramo. kuko ashobora kuhandura ingorane zo kutumva muva yuko kumva bigabanu
mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu muri rusangi abajeje intwaro wokora iki nkingingo bafata zo bazihe
no gukurikiza amategeko bakaraba yuko ibintu byose bikwije amategeko ivyo bintu vyinsyo bihinda cyane ntibitereza kuja mu nzu aha abantu baba byoteereza kuja mu kibanza cyavyo tabivyo nonera mu kibano bitumbera ubikoresha gusa nawe akabakingiwe
ndabakengurukiye
namwe ko uri byo bivatse mwambajije
Arakoze ala ivira nkunda kuri ico kiyaga dushikirije turuhuke mukumviriza indirimbo incuti namagara iduhamagarira kwita amagara yacu Kibutsa bari kubaratwumviriza ku kiganiro arikira cijwe rya Amerika kuri micro muri kumwe na Raisa Lilian inamahoro uno munsi turiko tuyaga kubijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu mugangana itamunyana uyo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
kubakoresha zijya mashini zisya kumbure abazikoresha usanga zihinda cyane nagomba kubaza muganga ko kumbure kajya gahindo cyane ko umenga karanyiganza n'isi ko koshobora gutera izindi ngorane na cyane cyane mu gihe umuntu ushobora gusanga hariho ingwara nyinshi nka hypertension cyangwa imitima n'ibindi n'ibindi
neza cyane zijya sio zihinda cyane gose zishobora gusinzikaza amagara yabajya ko bazikoresha ikanabagi usanga bari iruhande
mbaza ndakwishura
inzindi ngwara bogwara zituruka kwa kujya kwijya ntumo yinjira mu mahaha
uko bashobora kuhandurira ingwara zica mu mahaha nk'uko bivuze za mbere nka asema ama ngwara y'umusonga mbere ugasanga birashitse nuko agwaragurika ntivuze canke akabyukamo n'ikindi akahakuramo kanseri yo mu mahaha
mbaza ndakwishura
kuri bajya abantu bakoresha mure ko hariho imfungugwa nka muganga yotubwira bashobora gufata kugira ngo zibakingire
nziya mfungugwa zose umuntu wese akeneye mu mubiri zibereye ku magara meza y'abantu aho twovuga imfungugwa ntanga mubiri sanganyangaburo na ntanga ngufu akafungura gatatu ku munsi nk'uko bitegerezwa ntankeka yuko agumana amagara meza na cane cane akurikije n'impanuro bamuhaye kugira yikingire intumuko zivuye muri ama mashini
Gwaruka n'ubu nyene mugangana itamunyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
abantu bakoresha irya mashine mure kuburyo ifise umuhindo mwinshi mbe ntangaruka mbi bishobora kumukwegera mu mutwe
ivyo vyovye ntivyobura ko murumva yuko ruguma ruhinda bero ugasanga no kumugoroba ntashoboye kuruhuka kuko kuma vyibuka ugasanga biramutumye adasinzira neza eka n'umucoko wo kubikoresha ugiyemo vyose bituma umuntu ataruhuka neza ugasanga biramusindikaje vyukuri amagara yiwe
mbaza ndakwishura
dukunda gukoresha bijya bintu bitangwa amasekuro twobandanya dukoresha amasekuro cyanki impanuro yo duha muri nyamukuru nico nayimfise
bajye bakoresha za mashine zikomeye zinsyo nibo bakarigwa cyane gose n'ingwara zitandukanye kuko bazikoresha umwanya munini kandi bagakora urugero rw'ibyo bakoresha abasya ni byinshi cyane gose ariko urusyo rusanzwe urya umuntu arukoresha uraziko bisaba ingufu nta worenza amasabira ariko arukoresha kuko uba wamaze gucoka cyane
Mbaza ndakwishura
Nta zindi ngwara bashobora kugwara turetse igituntu
Igituntu si ngwara yonyene abantu bakoresha zansyo z'ikizungu bagwara Ni ngwara zose zifatira mu mahaha eka no mu mazuru ashobora kwandura buri mwanya kuko atikingiriye bikwiriye
Mbaza ndakwishura
Ichoko kwa kugira ngo abo bantu bakoresha ayo mashini bashobore kugira amagara meza
Ikintu ca mbere ni kuragwa mbere amasaha babikoresha Icyo nico gikuru hamwe bwa kabiri bagaheza bakaruhuka gafungura neza kugira amagara yabo agumo ameze neza kandi ntibasinzikane
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita arabandanya kwishura ibibazo gwarukana umushikiriza tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ko muganga yoshobora kutubwira nawe zinindinganizo canke subundi buryo bajya abantu bakoresha zijya mashini bashobora kwikingira
inyifato ibereye kuri bajya bakoresha ama mashini asya nuko bo kwikingira kuko hari utuntu twagenewe kingira umazuru n'umunwa ku bantu bakoresha ibintu bitumuka kugira ntibahandurire ingwara zitandukanye rero ni byiza yuko nabo nyene boheza bagahimirizwa kugira bamenye akamaro ka no guheza kudukoresha neza
mbaza ndakwishura
Fisikibaza kuvyerekeye iyo mashine itwa mure yuko bishobora gushika ikabingese hama nato tugiye guhuza ubududu iyo ngese ukacusangiragiye mu bufudufungura yuko nato bitodutera ingaruka
nta wo kwemeza ijana kujana yuko ingese zirashobora kuhaba icyo mwamenya nuko ubushikiranganje bwitahamaga y'abantu bakwiye kugira uko bashoboye kose bagaca mu bizango zitandukanye aho ari izo sio zikizungu bagasuzuma ko ikintu cyose kwekorwa nkuko ngitegerezwa izo zagize ingese kazihagarika vuba na vuba
mbaza ndakwishura
mu gihe abo bantu bakora ako kazi ko gusya ubujojo canke ibindi bintu bitumuka nk'igihe bogaheba nta kuntu bobaha ahantu bokorera kugira babandanye babaho kuko turabona bagakora bagakora kugira baraba ukuntu bobaho
urugero rw'abantu badafise akazi rugenda rurongerekana mu gihugu ivyo byose byo umugambi wa leta bagira ama mashini akomeye meza
Urakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu hayugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo katugira kwincutaramagara jamba abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye abaza ati mbe hajye umwana ciri nkonda hariho umuti ubivura muganga munyana twishurira uyu munywanyi
gushika ubu nta muti uhari kuko birashika aho abantu usanga nivyo baracina inkonda zisanzwe n'abantu usanga naho yakuze yarengeye ya myaka gushira inkonda ashishikara azicira bisabwa yuko ubona n'umuganga cyane cyane babaganga bitaho abana kandi no kumenya yuko gucira inkonda kubana ari ibintu bisanzwe
Urashimiye umunywanyi wacu twizera kwinyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukinangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yabasokuru uno munsi uvuga uti utaza karaye arazifu bikubwiye iki
Baba bashatse kuvuga ko umuntu atokonona ibyiwe byose atazi ikintu kizobejo
bikubwiye iki
yo bati utaza karaya razifu nk'iyo umuntu ayo kuragiza mu zabukuru kashana kumenga yo bari hafi yo gupfa usanga zagurisha ibyo byose ngo apfa bimaze ariko ugashusanga mu ico gihurupfo nti umujanye ngo usanga rarambye
bikubwiye iki
Sendi baza yuko hari nk'umuntu usanga afite nk'akazi ugasanga nk'uno munsi afite akazi agenda gukora agashavuga ati amahera yose narose turayajya tuyamare atazi yuko ejo hazoza azosubira ku karonga
bikubwiye iki
nk'akarorero umuntu iyo yimbuye ibyimbugo arashobora kuba yibaza ati uwo mwaka ko nimbuye byinshi reka ndabisesagure mundi mwaka nzosura kwembura ibindi abakwiye kubikoresha neza kugira ngo bizomufashe n'ikindi gihe
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya nshimiye Alain Ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi mu gisagara ca Bujumbura nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kwitwa rya Amerika mufite ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 68 23 88 71 kuri mikro mwari kumwe na Kaisa Liliane Inamahoro yari umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro naho butaha cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije kiganiro kira mu masegonde make nukuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri isa